muri uyu mwanya turakira umuhuza w'abarundi umupfasoni Aime Laurentine Kanyana ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Nimubwire abarundi kimwe n'abandi banyafurika babumva muri kano kanya inshingano zanyu nk'umuhuza n'izihe?
Urakoze cyane. Umuhuza w'abarundi n'ukwego kwigenga ariko bw'igihugu rujejwe guhuza abenegihugu n'inzego zitandukanye za leta, no kuvuga abenegihugu b'abarundi bangaha mu Burundi n'abanyamahanga cyane n'abandi b'abanyamahanga bari mu bindi bihugu, abarundi bari mu bindi bihugu cyangwa abanyamahanga bo mu bindi bihugu bakeneye gushikira inzego za leta kugira ngo bagire icyo bazibajije iyo bitaboroheye kuzishikira. Turajejwe kandi no gukinga matati hagati yabo bene gihugu canke yabo banyamahanga baba mu Burundi canke bari hanze, mu kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye biba bishobora gushika tubona, tukagerageza kubivuga hakiri kare kugira ngo bitorerwe umuti canke tukigisha abene gihugu ingene bakwiye kubyifatamo kugira ngo ntihavyuke amatati hagati yabo n'inzego za leta. No vuga rero ko ari urwego ufise akamaro kanini ya cyane mu gihugu, kuko bituma igihugu cyacu kugiramo amahoro n'umutekano, abene igihugu bagashobora gushikira inzego zigejwe ibisata bitandukanye bitagoranye, bakucu bagaca bakora bagateza imbere igihugu.
None ni wowe muhuza wa mbere w'umupfasoni wagenwe n'ubuyobozi bw'u Burundi, umwanya muwukoresha gute ngo muteze imbere abarundi kazi?
Uyu mwanya turawukoresha nyine kugira ngo duteze imbere umurundi kazi, na cyane cyane kugerageza kugwanira agateka ku mukenyezi uwari we wese ahari, agateka kiwe kubahirizwe ashobore kandi no gushikira ibikenewe byose kugira ngo nawe ashobore kuja mu iterambere. Turabigisha rero kenshi uko bakwifata kugira ngo bashobore kuja by'ukuri muri iryo terambere, kuko murazi ko inzitizi kugira umukenyerazi ashobore kuja mu iterambere by'ukuri zishobora rimwe rimwe zihaba, ariko tukabereka ikindi bo byifatamo kugira ngo bashobore gukuraho izo nzitizi zose. Bagomba rero turabigisha rero kumenya igihe tugezemo igihe cy'iterambere, igihe umukenyezi atokama ariko aridoga gusa ngo ngo yarakinyijwe ngo ari nyuma ngo ntafise agateka nk'ako mushinga nta, kuko uno munsi umukenyezi w'umurundi kazi nta na hamwe yimiriwe, nta na hamwe atoshika mu gihe abishatse kandi mu gihe afise ubushobozi. Rero turabereka yuko tugeze mu gihe ari ukwerekana icyo dushoboye cyane cyane gusumba kuguma tuvuga ngo ntibadutabara agateka kacu karakinyijwe, kuko amashuri twese turugururwe kwiga, amashuri yose twifuza n'ibisata byose twifuza, kandi wavyita ukabimenya akazi abashingarahe bakora n'umukenyezi ushobora kugakora. Hanyuma kandi turanabereka ibikenewe kugira ngo bashobore kuja mu iterambere ivyo ari byo. Murabona yuko babikenewe nyine ko abakenyezi biga bakatera imbere bakagira ubwenge bakagira ubumenyi, bakaronka uburyo bwo gukora, kubona ko amabanki yaruguruye nta mukenyezi n'umwe abujijwe kuja muri banki. Hariho na banki y'abakenyezi ngahe Burundi, umva yuko leta ntakutakoze kugira ngo itange ibyangombwa, andi mabanki nayo nyine arakira abakenyezi, ariko tugasaba abakenyezi kuba abantu bafise ingeso nziza zituma imigambi ariko birakora itokononekara kubera ko batabyifashemo neza. Turabahamagarira kandi no gukorera hamwe mu makoperative, mu masosiyete komersiyali atandukanye, tukabahamagarira n'ikintu cyo kubyara kugera kugira ngo bashobore kwitunganya neza, bakore ibikorwa atabifashe byinshi bafise.
Mu Burundi havugwa impunzi zigera ku 260,000 z'abarundi ziri hanze y'igihugu, hari abataha hari abifuza gutaha, ariko uwo mubare n'uwo abarundi bakiri hanze. Nkamwe muhuza gute impunzi z'abarundi n'ubutegetsi bw'u Burundi?
Kurakoze cyane. Twebwe mu bisanzwe cyuko turavyihweza turabona ko urabona ko leta y'u Burundi yagize ati impunzi nizitahe Burundi n'amahoro. impunzi ziguma zitaha ku munsi ku munsi turaronka barundi bataha abandi nabo bagifise akangonongono iyo batwituye turabakira tukabafasha tukaheza aricyo bakeneye kubaza inzego za leta kibabakiye tukakibabariza hanyuma rero bagataha neza n'amahoro bagashika banashyitse ari ufise ikibazo gitandukanye akaza kidushikiza naco nyene iyo bitoroshye kwagishikiriza tukamufasha kugishikiriza kugira ngo ashike yiyumva ko ashitse muhira ashitse mu rugo iwabo
ndagira ngo noneho tuvuge ku kibazo cy'abigisha umuhuza w'abarundi mpere ku kibazo kiraje ishinga bamwe mu bigisha bavuga ko bakorera kure y'imiryango yabo ugasanga umugabo arakorera Bujumbura umugore arakorera muri Karusi icyo kibazo mwebwe mukibona gute mukibonera umuti gute nuhe muti mukivugutira
mu bisanzwe ibijanye n'abigisha bakora mu ntara zitandukanye mu burere butandukanye jewe novuga ngo bishyitse umugore n'umugabo ntibaba bakorera hamwe bagomba kuraba bo nyene bakitunganya nk'umuryango aho boshobora guhurira kugira ngo bashobore kubana kuvuga yuko ivyo rero babanje kwitunganya baraheza bakabisaba umushikiranganje akaraba ko bikwiye ko icyo kibanza kihari kuko nk'i Bujumbura turazi yuko hakunda abantu benshi barakunda mu miji ugasanga rero abantu bose bifuza gukorera mu gisagara mu gisagara naho ugasanga haruzuye mugabo hariya mu ntara hagati ataba bigisha bariyo rero nawe wishire mu kibanza cya leta iyo abantu bagiye kwikwa ahantu hamwe hakaba handi hataronka abigisha je rero ico nama mpanura abo bigisha cyangwa nabo ngende babigeje muri leta nuko byukuri icyambere tworaba ni neza y'urugwaruka cyuko turafasha ntagire intara ntagire akarere kabaho katagira abigisha kuko mu gihugu cyacu hose hari amahoro n'umutekano kandi ubuzima burashoboka abantu rero mu gisagara huzuye kuja kuba hagati mu ntara ntacyo vyobatwara jewe ndiko ndakuvugisha natanguye kwigisha ruguru mu ntara kandi narateje ndabarundazi Bujumbura byumvikana ko hariho kameremere k'abarundi twari twaramenyereye ngo tutagiye mu bisagara ngo ntituzotera imbere cyane cyane mbere mu misozi hari ubuzima gusumba
ariko abarimu bavuga yuko bahembwa intica ntikize bahembwa amafaranga make icyo kibazo cyo muracyihweza
cyo kuvuga guhembwa intica ntikize nabyo nibaza ko igihugu cyose kibaho bivanye n'ingene gisanzwe cyifashe n'ibyo gifise jewe ndibaza ko hamwe igihugu cyacu twese duhagurukiye imwe tugakora tukigisha abo bana bagatera imbere bakatangura gukora ibintu bikomeye cyane mu gihugu kigatera imbere n'umwigisha yotera imbere cyo kimwe nabo kuko uburyo buca buboneka ariko rero nibaza ko tugiye kuyumvira yuko duhanze amaso leta ngo niduze imishahara na tutadugije umwimbu nibaza ko bizohava bitugora bishoboka bihari si nibaza ko leta yovyima abarimu yobibaha kuko nibo barera bararera barakora ibikora inka kweri nka kurya n'umuganga arara kwa muganga nka kurya n'umucamanza aguma ku kazi kujya kuwo ari we wese akora akazi bose twese twotera imbere rimwe ahubwo ubuye icyo duhamagarirwa abarundi twese nukuja ku kivi tuduze umwimbu hamare twaheza kuduza duce dusaba leta tuti muri wa mwimbu twaro raba akatubereye ikitubereye nk'akarusho jewe nivyo mbona
mupfasoni Emile Laurentine Kanyana umuhuza w'Abarundi amakuru dufite kuri icyo kibazo cy'abarimu n'imishahara yabo aravuga ko abagera ku 1400 batahembwe muri uku kwezi gushize kwa mbere bikaba bikekwa ko bashobora kuba bari ku rutonde rwa magendo ayo makuru yari yabageraho
ego ayo makuru twarayumvise ariko twarumvise ko gushikiranganje yabyitwararitse cyane acha aratuma izuma zigenda kuraba ko byo kurabo bantu babaho numva ko ari ikintu cyiza cyane kuba baravyikeje hanyuma rero bagacye bajya kubiraba neza ko ari byo numva ko ari byiza
mwigeze kuyobora ubushikiranganje bw'ubutungane. Nimumbwire ubutungane bukorana gute n'ibiro by'umuhuza.
Ubutungane n'ibiro by'umuhuza birakorana kubera ko umuhuza abene igihugu baramwitura cyane, bafise ibibazo navyo nyene bijyanye n'ubutungane rimwe rimwe. Muri icyo gihe rero turaheza tugaca twumvira icyo kibazo cyabo, tukumviriza ngo byagiye biragenda, dusanze ari ibintu by'ukuri bikeneye yuko bagira icyo babikoze ko mu butungane, tukaheza tukaca tubarungikira tukabamenyesha ko hariho umwenegihugu ariko arabidogera kugira ngo bashobore gukosora abariko baramugora cyangwa batamukoreye neza.
Mupfasoni Aime Laurentine Kanyana, umuhuza w'Abarundi, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Yakoze cyane namwe.